uwo munsi mukuru mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira giti dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani mu kugwana urugamba rwo gutuza ubukene. Umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye amenyesha ko icyo kivugo yamagarira Abarundi bose kugira urunani mu iterambere, kugira iterambere ribonetse rishikire bose. Yamenyesheje ariko ko nk'uko abakozi bama babyiteze uno mwaka, abakozi batazongezwa umushahara bivanye n'ibigega bitifashe neza, agasaba Abarundi kwita akazi no gutuza abanyuruza amatungo ya leta kugira umwimbu ubaye mwinshi n'abahatorera koyoko.
Uno munsi urasanga umukozi wa leta ashaka agashira ukabute gakirurutse, ariko wenyene abona abanyonora ikigega cya leta akihorera cyanye akabakingira n'ikibaba. Mbere hari naho usanga ari wenyene ariko aranyonora agaca asaba impembo irengeye, hari abandi bareka ibidandazwa byari gutanga amakori bigaca ku ruhande ariko kwezi kwahera ugasanga bariko basaba impembo. None yibaza ko iyo mpembo ikiva hehe ko hari aho nyene.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko bagiye gukurikirana bimwe biboneka amafaranga abakozi biziganiriza kugira hageze ko bakukuruka babeho nk'abigeze koko kuba bafitiye akamaro leta.
Ku byerekeye kwitwararika abakukuruke ku mashyirahamwe INSS na ONPR, twibutsa ko uburyo begeranya mu bakozi ari ubwa bene bwo, ko bobo ari ukubabungabungira bakabubyaza mbere n'umusaruro, aricyo gituma ku bwangingo bageze mu zabukuru basanga ubwo buryo bwabo baterere bwarungutse. Bamenye ko ubu rero tugiye gukurikirana ayo mahera yabo ahari hose kugira ngo abakukurutse baherekezwe kuko babereye kirumara igihugu. Kubiraba ishyirahamwe mitiwere naryo twagira tubibutse ko amafaranga asigara ku mwaka ategerezwa kuvuza abakukuruke kuko na yabo.
Uwo mugambi abarongo ya masendika barawukenguruka. Celestin Savyimana arongoye urunani mpuza amasendika COSIBU amenyesha ari ku mukuru w'igihugu ko kugira uwo mugambi uje mu nzira ku neza ya bose hari bitegerezwa kubanza guhinduka.
Turasabye ko mwitunganya ry'uwo mugambi yo kwigwa neza kugira abakukuruke bose babironke ata kuvangura narijya mu mashyirahamwe amwamwe hahuriramo abanywanyi bakorera leta amashyirahamwe yegamiye hamwe n'abikorera ibyabo. Tubona rero ko uwo mugambi wa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu wo kudugiriza pansi abahembwa n'ikigega cya leta wokoregwa rimwe n'uwo kuvangura muri INSS abasivile n'inzego zo kwivuna abahansi no gucungera umutekano nk'uko bimeze mu bindi bihugu bivanguye, niho byokoroha kongereza pansi kuri bamwe n'abantu.
Abakozi ba leta bobo baganira na Radio ya Amerika bamenyesha ko ku munsi w'abakozi icyo baba biteze ari uko bongerwa agashahara, bakamenyesha ko kubona batongewe bigiye kubandanya vyongereza ubukene burangwa mu Burundi mu bakozi ba leta.
Haciye imyaka ishikira kuri 5 abakozi bataronka twaturusha bari basanzwe baronka ku mwaka bita anale, no kuvuga yuko umushahara kuva mu 2016 nturigera uduga. Kuri byo rero bituma abakozi ubuzima buguma bugorana cyane, nico gituma tubona yuko atakarusho turiko turumva mu iryo jambo yashikirije.
Nuburavye ubukene dufishe nk'umushahara umuntu ariko usanga ibyo bita salaire de base ni salaire imaze igihe kinini usanga abakozi baratanguriyeko, none rero ibyo baduhimiriza gukora n'ingufu nyinshi ibyo ukora ari uko hasi. Rero ugira witeho akazi nuko ubona agononokewe, iyo umuntu ashonje ariko arahorera akora avuga ati reka ntahe n'ubundi nicyo kiboko kuriyumvira inge n'abana baza kurara muhira ariko mbega ntushika nawe wewe numva ntakunda akazi kotera imbere mu gihe agashahara kakigoranye.
Mu bisanzwe muri market twese kwari twizeje kuko bataza kukongera imishahara, ariko ijambo nyamukuru yazanye ijambo rituremesha kuko yavuze ko twebwe turi abakozi ba benegihugu. Tumaze kuba abakozi ba benegihugu igihe twakoze bikagenda neza hama umwimbo kaboneka amahera mu kigega cya leta kaba menshi nta kibuza yuko bazotwogera.
Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.